Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri kom twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.41 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe ndi muri studio ya gatanu. Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco agiye kumara ukwezi kose ari mu bitaro I Roma. Si ubwa mbere injiye ivyo bitaro, ariko ino nshuro niyo ya mbere amaze umwanya muremure. Gukikwa n'amagara kwiwe vyotuma none atanga imihoho nk'uko benshi bavyibaza.
Kubera ko rero arwaye, ntabwo byahita bivuga ko dufashe umwanzuro ko agiye kwegura. Ubuzima bwe n'ubwa Yesu Kristo, tuhe mu biganza by'Imana amukize icyo twifuza. Naho icyo kwegura rero cyo ntakiravugwa agihari.
Uni Patiri Marcel Uineza, umujezuita atwara kaminuza ya Hekima iri Nairobi muri Kenya. Umuryango w'abajezuita Patiri Uineza yegukira ni nawo Papa Francisco arimwo. Murano makuru araza kutubwira ivya muziko. Ishamwe mpuzamakungu ONU ritabariza impunzi z'abakongomani barenga 63,000 bahungiye mu Burundi rivuga ko babayeho nabi, hari abarara mu mirima muce bitoke. Prezident wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagabishije gufatira ibihano bishasha Uburusiya. Amerika yahagaritse imfashanyo zose zo ku rwego rw'igihugu ya Afrika y'Epfo. Hidonido yano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye ni handi hato. Musangwe ikaze kandi mwakoze guhitamwo kumviriza ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Reka makuru yacu turahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. President Donald Trump yagabishije gufatira ibihano bishasha Uburusiya. Ibindi kuri nonkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ivyo bihano birimwo ivyerekeye igisata c'amabanki, President Trump ariko agabisha gufata ivyo bihano kubera Uburusiya bubandanya gukora ibitero vy'amabombe muri Ukraine. Nigabisha rikomeye mu gihe President Trump ariko arondera guhagarika intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Kugabisha gufatira ibihano bishasha Uburusiya kubaye inyuma y'indwi zitari nke President Trump ashikiza amajambo yarafise intumbero yo gusubira kugirana imigenderanire myiza n'Uburusiya na President w'ico gihugu Vladimir Putin. President Trump yari yanatangaje ko yari yiteguriye gukuraho ibihano Amerika yafatiye Uburusiya. President Trump yatangaje ko afatiye ku vy'uko Uburusiya buriko bukora ibitero bikomeye muri Ukraine muri iki gihe, ariko yiyumvira gufatira Uburusiya ibihano bikomeye cyane mu gisata cy'amabanki n'amatagisi akomeye gushika amasezerano yo guhagarika ingwano n'amasezerano ya nyuma y'amahoro apfunditswe. Yabishikirije mu butumwa ku rubuga rwiwe Truth Social. Yatangaje ko Ukraine n'Uburusiya bitegerezwa guhura mu biganiro mu minsi ya vuba.
Fidel Niyongabo, urakoze. Tukivuga ku vyo Burusiya na Ukraine, president wa Ukraine mu kwezi kuza azogendera Afrika y'Epfo mu rugendo rwafashwe nka kamwe mu twigoro two kuvugana na president w'Uburusiya. Afrika y'Epfo ifitanye imigenderanire myiza cyane n'Uburusiya. Ivyo rugendo rwa president wa Ukraine muri Afrika y'Epfo n'utrayibaza Fidel Niyongabo.
Prezida Zelensky azogirana ibiganiro na Prezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku itariki 10 y'ukwezi kwa kane. Ni mu gihe Zelensky ariko agerageza kurondera gushigikirwa n'amakungu kurushiriza n'inyuma y'uko Leta ya Amerika ihagaritse imfashanyo zose za gisirikare zigenewe igihugu ciwe. Umuvugizi wa Prezida wa Afrika y'Epfo Vincent Mangwenya yatangaje ko urugendo rwa Prezida Zelensky ruri mu twigoro tubandanya twa Prezida Cyril Ramaphosa two kuvugana na Prezida w'u Burusiya Vladimir Putin na Prezida Zelensky ku mugambi uzotuma amahoro aboneka hagati y'ibihugu byombi. Afrika y'Epfo irikirondera kubonwa nk'igihugu kitagiraho cegamiye kubijanye n'ingwano muri Ukraine. Yamara ifitaniye imigenderanire myiza n'Uburusiya. Vyombi biri mu ishyirahamwe BRICS ry'ibihugu biriko biratera imbere mu butunzi. Ibindi bihugu biri muri iryo shyirahamwe n'Ubushinwa, Ubuhindi, Brazil n'ibindi biriko bigerageza guhangana n'ibihugu byo mu burengero bw'isi mu vyerekeye ubutunzi.
Ijwi rya Amerika makuru y'iganino ku isi turabandaniriza muri Nigeria. Nyuma y'umwaka wose abarwayi b'imibembe muri ico gihugu bari bamaze bataronswa imiti ibakingira ubumuga, ishyirahamwe ryita amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo rigiye kuyibarungikira. Ejo ni Mukankusi arabitubwira.
Igihugu gituwe kurusha ibindi muri Afrika, Nigeria iratangaza ko abantu barenga 1,000,000 barwara ibibembe buri mwaka. Ni indwara iterwa na bagiteri kandi mu bice by'umubiri yibasira harimo uruhu, imitsi n'amaso. Iyi ndwara iravurwa igakira hifashishijwe urukomatanye rw'imiti. Ariko itavuwe igenda ikara kandi itera ubumuga butandukanye harimo n'ubuhumyi no gukagatira kw'ibice bimwe by'umubiri. Abarwayi bayo kandi bahura n'ibibazo byihezwa. Ariko Nigeria yabuze imiti ikomatanyije yo kuvura indwara y'ibibembe mu ntangiriro z'umwaka 2024 biturutse mu kuzarira mu buryo imiti n'ibikoresho binyuramo ndetse n'amabwiriza mashya ajyana n'amategeko yo gupima imiti itumizwa mu mahanga aho ibyifashishwa mu kuyikora biva mu Buhinde. Ugutinda kw'imiti byatumye abanyanigeria benshi bahazaharira cyane. Uru rukaba ari rumwe mu rugero rw'ukuntu urwego rw'ubuvuzi rufite ibibazo ku isi, ku buryo byatumye imiti ishira mu bubiko bw'ibihugu harimo Ubuhinde, Brazil na Indonesia muri iyi myaka ishize, nk'uko umukozi wa ONU utanga amakuru yihariye ku ndwara y'ibibembe yabitangarije ibinyamakuru. Umuvugizi wa OMS yatangaje ko Nigeria yabuze imiti y'indwara y'ibibembe kandi ko urwego rushinzwe ubuzima rwa ONU rutegura iyoherezwa ry'imiti rwasabye uruhushya rw'igihe gito ku bijyanye n'ingamba nshya zo gupima iyi ndwara. Mu kwezi kwa mbere urwo ruhushya rwaratanzwe. Mu butumwa yatanze kuri email, umuvugizi wa OMS yagize ati: "Kohereza imiti y'ibibembe yaturutse mu Buhinde byemejwe ko bizakorwa tariki 8 y'uko kwezi kwa gatatu, aho izagera muri Nigeria ku itariki ya 9 y'uko kwezi kwa gatatu." OMS yerekana ko Nigeria ari kimwe mu bihugu 12 bitanga raporo bigaragaza ko abantu hagati y'igihumbi n'ibihumbi 10 ku mwaka barwaye ibibembe, nyuma ya Brazil, Ubuhinde na Indonesia.
Murakoze bagenzi bacu, ejo ni mukankusa amwe na Fidel Nyongabo baduteguriye amakuru y'ijya nino ku isi. Ayo mejeje kumva na yandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA, akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, ma Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Igice cacu ca kabiri cano makuru ni mu gisata c'impunzi tugihera ko ishamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abanyagihugu ba Kongo bahungiye mu Burundi bageze ku 63,000. ONU ivuga ko mu myaka 20 iheze kuri no ncuro ariho hahunze abantu benshi. Iryo shirahamwe ritabariza abahungiye mu Burundi rikavuga ko babayeho nabi aho barundaniye muri stade iri muri komune ya Rugombo y'intara ya Cibitoke, hari n'abarara mu mirima yegereye iyo stade nk'uko ibandanya kubivuga. Inkuru twaza mugenzi wacu ejo ni mukankusi.
Abantu barenga 45,000 bateshejwe ibyabo bahungiye muri stade ipakiye ya Rugombo. Ni mu birometero bike uvuye ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za Kongo n'umutwe w'inyeshyamba za 23 barwanira. Umuvugizi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba, ihembe rya Afrika na Afrika y'ibiyaga bigari, FEF Kasina, yabwiye abanyamakuru i Geneve mu Busuwisi ati: "Ibintu bimeze nabi rwose, ibintu birakaze cyane." Uyu muyobozi yakomeje agira ati: "Sitade mu byukuri aho bukeri iraturika uko bigaragara, kandi nta handi hantu hahari ho gucumbika. Biravugwa ko nta suku ihari hagije imbere muri stade, ahabarirwa imisarane 15 gusa ku bantu 40,000. Imiryango myinshi byabaye ngombwa ko ijya kuba ku gasozi mu mirima iri hafi ya stade nk'uko ONU ibivuga." Umuyobozi Kasina yagize ati: "Imibare ikomeza gutumbagira, ni ugusiganwa n'igihe no kugerageza kurokora ubuzima." Yongeyeho kandi ko ibikenewe bigenda biruta inkunga zitangwa. ONU ivuga ko izi mpunzi zirimo umubare munini w'abana batandukanye n'imiryango yabo. Ku itariki ya 21 kwezi kwa kabiri, ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ryabwiye abanyamakuru i Geneve mu Busuwisi ko ONU ishaka kuvana abantu muri stade, ariko ko hari imbogamizi z'ibikoresho bivuze ko bitwara amasaha 6 kugera ku 8 kugira ngo bimure abantu benshi bajye ahateganyirijwe impunzi imusenyi mu majyepfo y'u Burundi. Aho hantu hashobora kwakira abantu 10,000, ubu haruzuye ku rugero rwa 60% nk'uko HCR bitangaza. Uyu muryango wasabye ibihugu gutanga umusanzu w'ubutabazi bwihutirwa wa $440,000 yo gufasha impunzi zibarirwa mu 250,000 ziri mu Burundi, Tanzania no muri Zambia.
Hejo ni tuki vuga kuvya Kongo muri territoire ya Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru bamwe mu banyagihugu basubiye mu vyabo bavuye mu nkambi zugawe bavuga ko bugarijwe n'ibibazo byo gusubira mu buzima bari basanzwemo imbere yo guhunga umenyesha makuru wacu Jimmy Shukrani bakomera yagendeye centre ya Mushaki avugana n'abahaba
Kimwe n'utundi duce dutandukanye twa teritwari ya Masisi centre ya Mushaki nimwe muzakozweho n'intambara kuvaho M23 yatangiriye gufata ibice bitandukanye by'iyi teritwari by'umwihariko kuri centre ya Mushaki habereye isibaniro ry'imirwano yahuzaga M23 n'imitwe ya Wazalendo ndetse na FARDC kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2024 ibi byaterwaga nuko Mushaki ari agace gakomeye cyane kuko gahuza ibice bitandukanye cyane nk'umuhanda uvago mu Jarubaya na Masisi centre unduga komereza mu bice bya Bunyole Ruvunda kirorirwe na Kausa hazwiho kuba hakorerwa ubworozi bw'inka no kuba hahingwa cyane abaturage bo muri aka gace batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi cyane gushobora gusanga 90% by'abahaturiye ariko kazi bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi tukiyagera niko twasanze bimeze ibikorwa by'ubucuruzi bw'amata fromage n'ibindi bitandukanye bikomoka ku matungo ubona birimo gukorwa nubwo atari cyane nka mbere Aha kandi naho hari abaturage bagarutse mu byabo bavuye mu nkambi z'impunzi mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Aba baturage bavuga ko kuvaho basubiriye mu byabo bavuye mu nkambi ubuzima butoroshye habe na gato. Gusa aha ntibyoroshye ku muntu yakwemerera kuvugira kuri mikoro ya radio cyangwa kumufata video. Ubona ko buri wese abitinya. Madamu Ikizanye Gertrude n'umugore uri mu kigero cy'imyaka 34 wemeye kuvugana n'ijwi rya Amerika. Tumusanze arimo gukora ubucuruzi buto ku muhanda. Yari yarahungiye Bulengo mu mujyi wa Goma.
Twarahungutse tuve zino kuko twahunze duhinze imirima yacu dusanga ibyo twahinze byararaye ntabwo byeze neza hejuru kubura ubyitaho nko kubibagara no kubisarura mbega ntabyo twasaruye yashize no mu bucuruzi ni n'ubucuruzi bumeze nabi hejuru yuko ubukene bumeze nabi naho twavuye muri Goma ino twari duhungukiye tuzi wenda ngo tuzabonamo ubundi buzima Imana ngo dusanga ibintu bikomeye tukrize imeze nabi
Uyu mugore wahize mu gucuruza indagara akabikorera hani Mushaki kubera kuba ataramenyera avuga ko kuba kugeza ubu hakiri ikibazo cyo kutaboneka kw'amafaranga mu mujyi wa Goma nabo mu cyaro bidahwema kubagiraho ingaruka
Mabanki ndagafungure ntabaho virkilasi y'amakuta ndaniho tuzabona ubuzima bwiza n'ubwenda n'ubucuruzi bwacu bukagira inyungu noho ndi gucuruza indagara amatomate ariko habigihe ntashye ntanu bwo ngurishije hejuru yo kubura n'abakiriya hejuru y'amakuta gadahari abantu bose muri Mushaki nta makuta hari
mu gihe kirenga umwaka bamwe muri aba baturage barahungiye mu mujyi wa Goma hari abavuga ko batahutse bagasanga ibyabo byarangiritse urugero ni madamu Emerance Gasana nawe wari warahungiye rusayo muri teritwari ya Nyiragongo yabanje kutubwira uko yakiriwe nubwo kuri we ubuzima butoroshye
tukiva mu nkambi tuzi n'iwacu Mushaki twabashe kwakirwa neza kubera ko twasanze abaturanyi bacu batahunze babasha kudufashisha ibyo kurya kuko twarasize duhinze n'umurima w'ibirayi dusanga barawusaruye tubashe kubabaza baratubwira natwe ngo ntitwamenya babisaruye kuko natwe twahinze imirima dusanga zirasaruwe ariko byagaragara yuko ari abazarindo bazisaruye kubera ko twasizeyo
hari ibyo ashima ndetse akagira n'icyo asaba kucyakorwa n'ubuyobozi buriho
iwacu Mushaki araturukumenyera buhoro buhoro ubuzima tuni gake tuzi ko natwe bizagira igihe tukamenyera ariko turabinginze ngo mufungure amabanki natwe byibuze tujye tubona amakuta dore ngo umuntu afite nk'abana batanu ari kuburi kuntu yabahaye yabitewe n'uko amakuta yabuze namwe muri nk'abayobozi mwabidufasha pe
uretse izo mpungenge zo kutamenyera ubuzima bushya kuri aba baturage bari barahunze ubuhamya bundi twahabwaga n'abaturage ba Mushaki ariko banze kuvugira kuri mikoro z'ijwi rya Amerika nuko kuri ubu umutekano wagarutse muri centre tuwe n'ibihumbi by'abaturage umuhanda uva Sake ugera Mushaki ugakomeza n'umutundi duce dutandukanye twakikije nawe urakoreshwa cyane nka mbere y'intambara urujya n'uruza rw'abantu ruragaragara cyane ku buryo ku muntu utamenyereye byamugora kumenya nimba aha hantu harigeze kubera imirwano Jimmy Shukran bakomera ijwi rya Amerika I Mushaki muri teritwari ya Masisi
Je ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu ntango zano makuru nari nababwiye ku mungere wa Ecclesia Catholica Papa Francisco yinjiye mu ndwi iwe ya kane ari mu bitaro arwaye indwara y'umusonga iterwa n'ubwandu bwonona ibihimba vyakira impwemu. Zimwe mu ngaruka z'iyo ndwara zirimo gukorora, kuribwa umubiri wose, kudahema neza no kudatondeka ivyumviro neza. Ku ncuro ya mbere yasohoye ubutumwa bwo gushimira ababandanya kumusabira, yavuze mu rurimi kavukire rwiwe rw'Icyespanyol.
Ndabashimiye mbikuye ku mutima kubw'amasengesho yanyu ku buzima bwanjye. Aho ndi hano ndabakurikira. Imana ibahe umugisha kandi Bikira Mariya abarinde. Murakoze cyane.
Murumva rero yuko ijwi rya Papa Francisco ryarimwo udutege duke cyane. Vatikano yavuze ko Papa ataroroherwa abandanya guhema yifashishije ivyuma n'umwuka wo mu bitaro oxygène mu Gifaransa. Mu kiganiro nagiranye na Patiri Marcel Uwineza umujezuite atwara kaminuza ya Hekima iri Nairobi muri Kenya, namubajije niba hari icizere cy'uko Papa azotora kamitende vuba.
Indwara afite ni indwara iremereye, ariko ni indwara ashobora no gukira. Ariko nubwo tubizi, umuntu ajya kwa muganga, abaganga bagakora uko bashoboye. Iyo bidashobotse, nyagasani niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Ariko kugeza n'ubu nta kintu baravuga ko Papa yaba ari mu nzira arimo kwitaba Imana. Ibyo bibaye tuzababara nkatwe twese tumukunda, ariko tubyakira nk'ugushaka kw'Imana. Noneho mu cyifuzo cyacu ni uko twifuza ko akira akagaruka agakomeza kuyobora inama z'Imana.
Uri kuramuraba muri ino myaka amaze ku papa bwiwe, ibihugu yagiye aragendera cyane ni ibihugu tutakunze kumva, ni ibihugu bito bito, hariho za Papouasie, hariho za Albanie. Ni kubera iki akunda gukora ingendo mu bihugu bitari hejuru rwose?
Murakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Mbere na mbere twibuke ko Papa Francisco ari umuyezuwiti. By'umwihariko umwe mu baranga abayezuwiti ni ubwo bakunda kwiyegereza babandi batereranwa. Byagagiye bigaragara rero kuri Papa Francisco nuko ingendo yeze nyinshi yakoze zerekana icyerekezo yifuza ko Kiliziya yafata. Zimwe muri izo ngendo zagiye zigaragaza ko kimwe mu byo yari ashyize imbere ari ugushaka amahoro ndetse n'ubumwe. Ibyo rero twarabibonye mu 2014 ubwo yasuraga yifuza amahoro hagati ya Israeli n'Abapalestiniye. Hanyuma mu 2015 nibuka ko yagiye gusura Cuba, nabwo akerekana ko icyo yifuza ari uko haba ibiganiro hagati ya Cuba n'igihugu cya Amerika, abakifuza ko ndetse banagarura umubano. Hanyuma nibuka mu 2018 yagiye gusura Bangladesh na Myanmar, abonabona ahantu dusanga abantu benshi bagiye bashyirwa ku ruhande, cyane cyane ashaka uburyo twakwerekana ubumwe bugomba kuba hagati no kubaha abayisilamu bo muri etini ya Rohingya. Nabo bagiye bakandamizwa. Uribuka ko yagiye Abu Dhabi mu 2019 ashaka uburyo habaho amahoro ndetse no kubahana hagati y'abakristu n'abayisilamu. Uribuka ko yasuye Sudani ya Majyepfo, agasura Mozambique, agasura Madagascar, agasura Mauritius. Ibyo nabyo ni ibintu byerekana ko ntabwo ajya ahantu gusa mu bazungu, yaje ndetse n'iwacu muri Afurika. Kenshi akifuza ko adasura gusa ahantu heza, asura n'abakene, ajya mu bitaro akajya kuri ba bandi bakandamijwe, ba bandi bashyizwe ku ruhande.
Mu myaka cumi iheze, ikintu cagiye kiramuboneka ko yaragenye abakardinali benshi bava mu bihugu bitandukanye. Bimwe na bimwe bitari bwarabonekemwo umukardinali, aha turavuga nko mu Rwanda barasa umukardinali. Ntariho abavuga ngo ubwo papa ntiyabikoze ategura umusubirizi asa nawe ava muri biriya bihugu, Rwanda, Argentina, ahandi hatandukanye, hantu tutari tumenyereye mu papa.
Urakoze cyane. Na gusubiza mpereye kuri ku ngingo zitandukanye, kriteri uko mbona ibyagiye biyobora impamvu yagiye hitamo abakaridinali batandukanye. Tunashimira Imana kandi ko no mu Rwanda yaduhaye kardinali, ni ibintu twishimira. Abakaridinali wacu dukunda Antoine Kambanda, ariko impamvu yaba yarahisemo abakaridinali bava mu bihugu bitandukanye ni izihe? Ndere na ndere nukugulita mo hazamo impamvu zitandukanye ariko byagiye birangizwa mpamvu nuko yagiye ahitamo abakardinali cyangwa abasenyeri begereye abakristo cyane. Iki cyagiye kigaragara hanyuma abasenyeri bafite attitude inclusive, gushaka uburyo bahuza abantu mu buryo butandukanye. Hanyuma noneho no gushaka uburyo kiziya kuko iba kiziya gaturika ikagira representation y'ahantu hatandukanye. Uko kera wabonaga ari kiliziya ya majyaruguru n'abanyamerika, mu bindi bihugu bito bitugasanga ntabwo bafite abakardinali. Ndabwo tubona ko yacyaka abakardinali bo muri Afurika, bo muri Aziya, muri Amerika y'epfo. Ibyo rero bikerekana ko ari kiliziya y'umubiri wose, aho amajwi yose y'imigabane y'isi ashobora kumvwa ndetse n'imico yose yo mu isi igashobora kumvwa.
Arakoze rero Patiri Marcel Uwineza ho muryango w'abajesuite. Umuryango w'abajesuite ni nawo Papa Francisco akomokamwo. Ikiganiro cyose nagiranye na Patiri Uwineza atwara Université Kima y'i Nairobi muri Kenya mushaka kugisanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com muja ahanditse muri isanga mugisanga kuri muri isanga yuno wa gatanu. Aka kazi kimura kamenyereye iyo mukumvise tuba tugeze ku makuru avugwa ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no hanze hanze. Donald Trump, president wa Amerika uno munsi yatangaje ko Amerika ihagaritse imfashanyo zose zo ku rwego rw'igihugu yaha Afrika y'Epfo. Mutumwa yashize ku rugaga rwiwe kuri uno wa gatanu, President Trump yavuze ko abarimyi n'aborozi bose bo muri Afrika y'Epfo bashaka guhunga ico gihugu ku mpamvu z'umutekano bemerewe kuza muri Amerika kandi ko kurunka ubwene gihugu kuri bo bizoca byihutishwa cyane. Imfashanyo Amerika yahaye Afrika y'Epfo mwaka uheze yari miliyoni amajana tatu na mirongo ibiri na zitatu n'ibihumbi amajana nane madorari ya Amerika. Iyo ngingo ivuze iki none kuri Afurika y'Epfo? Mugenzi wacu Fidel Niyongabo aka kabazo kari mutwe yabajije Jean Butoke Umurundi akurikirana ivyerekeye politiki ari mu gihugu ca Afurika y'Epfo.
Ingingo bayakiye nabi cyane kuko urabona Amerika imfashanyo yatanga kuri Afurika y'Epfo niyo mfashanyo yafasha cyane bana niyikora nk'abantu bagenda mu bitaro bya Leta cyangwa abantu babayeho mu kuronswa imfashanyo sosiyale zituma babaho arizo bitangaha. Ubwo rero ariko ku bantu bari basanzwe bifise nibakoze ko cyane kuko n'ubundi basanzwe bafise amahera bakoresha za mituweli za prize. Ivyo rero bituma bobo nibabona yuko ari kintu gihambaye cyane, ariko ku bantu bato baramaze kubibona kuko nk'ubu kuva aho bayifata iyo ngingo amaklinika mwamwe canke amavuriro mato imiti yatangiye gukena bivanye n'iyo ngingo.
Hariho kandi amafaranga yahora akoreshwa no mu mugambi wa PEPFAR gufasha abantu bagendana umugera wa SIDA aho bimeze gute?
Aho naho nyine bimeze nabi cyane kuko mu gihugu cya Afurika y'Epfo hari abantu batari bake bagwaye umugera wa SIDA kandi benshi muri bo bafata iyo miti. Imiti ya SIDA muri South Africa yari isanzwe itangweho ku buntu, ariko ivyo bize vyunyunye ivyo yari biyasanzwe kuko biboneka yuko umengo misi ya vuba iyo miti yavitangura kuboneka uko abantu bayirihiye amafaranga.
Umuntu aravye nkuko ivyo bitegira bishikizwa na Leta ya Amerika mu mwaka urangiye. Amerika yahaye miliyoni 323,000 n'ibihumbi 400 y'amadolari Afrika y'Epfo. Mubona ayo mafaranga yari menshi canke amafaranga arenze Afurika y'Epfo irashobora kuyungunganya ukundi igasubiriza amafaranga atazoba abonetse? Ubona abategetsi babivuga ngo
n'amafaranga menshi ariko abategetsi ba South Africa bo bariko berekana yuko batangiye kugira canke kuzana iyindi migambi yotuma basubirizaho ayo mafaranga bahora baronka muri Amerika. Ariko icyo tuzi n'icyo tubona ku banyagihugu hasi bato bato n'ibintu bitoroshe, abantu benshi mu bantu aho rikora bariho bahora baronka ama service kuri gusa canke ingingo zimwe canke n'ibintu byakorwa na Leta bahora bazironka izo service kuri gusa bivaye nuko hari abantu batanga izo mfashanyo. Ariko nk'ubu ko izo mfashanyo zihagaritse benshi harimo n'impunzi kuko impunzi nyinshi zibuza ku bitaro bya Leta canke bagenda ku ma service ya Leta benshi bagiye gukorwa ko niyo ngingo kuko na buryo bafise bwo kuvuga ati bashobora kwitura amavuriro ya prive cyangwa ama service prive.
Mu ijambo rimwe muri make abo barimyi n'aborozi President Trump ariko avuga bashaka kuza muri Amerika ko imiryango yuguruye kandi bazonyarutsa kuba ubwene gihugu, benshi bari bavuze ko badashaka kuza. Mubona ubu barahinduye inforo aho bahagaze muri make cyane. Ijambo rimwe
Mwijambo rimwe nokugira yuko bidashoboka abazungu canga barimi bari ngaha muri Afrika y'Epfo nibo bantu bafise ubutunzi kuza ahantu bobona yuko mengo canga bakabaho nk'impunzi nubwo buhabwa ubwenegihugu badafise amaprivilege canke ibyicaro bari bafise muri Afrika y'Epfo simbibaza yuko byoborohera nabo nyene ko nibo abatunzi ba mbere bari muri Afrika y'Epfo.
Ndabashimiye cyane, murakoze cyane kuri kiganiro aka kanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane nawe.
Urakoze na wewe Fidel Nyongabo. Kuva rero intambara y'Uburusiya na Ukraine itangura, Uburusiya bumaze kwigarurira n'imiburiburi ibice 20% by'ubutaka bwa Ukraine. Ukraine itanga ivyo biharuro ivuga ko hari imbere n'ibisagara vyasenyutse burundu. Ibi ni nka Bakhmata, Chazir Yar na Vokchansk. Ibindi kuri ino nkuru turabaza mugenzi wacu Tim Harris Shim.
Abategetsi bo mu bihugu by'umwe bw'Uburayi bahuriye i Buruseli mu Bubiligi kuri uyu wa kane bavuga ko bagiye kongera ingengo y'imari yo gushyigikira Ukraine nyuma y'uko imfashanyo iki gihugu cyahabwaga na Amerika yabaye ihagaritswe. Mu myaka itatu ishize umujyi wa Mariupol wari utuwe n'abaturage bagera kuri 1.5 million, ubu warimbuwe n'ingabo z'Abarusiya kandi na n'ubu nibo bawugenzura. Yevhen Tvoz yabaga muri uyu mujyi wa Mariupol mbere y'intambara, ari n'umukinnyi ukomeye mu byo gukirana wari uzwi cyane muri uyu mujyi uri ku nyanja.
Mariupol wari umujyi mwiza ariko wabaye amatongo gusa.
Perezida Vladimir Zelensky avuga ko leta itavanye amaboko kuri Mariupol. Mu ijambo yagejeje ku gihugu mu mpera z'umwaka yagize ati:
Nitugomba kureka ibyacu kandi ntabwo twibagiwe abaturage bacu bafashweho ingwate, ndetse nubwo bibabaje ariko tuzakomeza kurwanirira buri muntu wese ukiri hariya.
Ubu Uburusiya bwatangiye kongera kubaka bundi bushya umujyi wa Mariupol, kandi mu bice bimwe na bimwe byawo bigaragaramo inyubako nini. Amazu yaratuwemo n'abaturage yasimbuwe n'amazu manini arimo nahenze ashobora kugurishwa. Abaturage benshi ariko bumva barirukanywe iwabo nk'uko byagaragaye ku mashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga. Umugore w'umunya-Ukraine washimye ko amazina yadatangazwa yagize ati:
Amazi y'umugore arabumuwe, aho yari yubatse kanseri, yampamagaye ariko ararira ambwira ko yarondeye pasuka kotesha amazu kugira ngo abaganga bari baze kumuvura bamuvure. Yabatagiraho kuba kandi turi benshi cyane.
Ingabo z'Uburusiya kandi zafashe umujyi wa Melitopol uri mu karere ka Zaporizhia nyuma gato yo gutera Ukraine. Umuturage wari uhatuye witwa Olha Leontiva avuga ko kuva icyo gihe abaturage baho bahoraga bafite ubwoba.
Abagumye ahafashwe n'Uburusiya bari bizera ko bazoca barekurwa. None ubu iyo mvuganye na bamwe muri bo bumvikana nk'abafise ukwizera, ariko baratinya kugira icyo babivuga ko bibaza ko telefone nyinshi zabo zumvirizwa. Babayeho mu bwoba.
Abanya-Ukraine bari mu mijyi yafashwe n'Uburusiya bose ubu bategetswe gushaka pasiporo y'Uburusiya. Bitabaye ibyo ntibashobora guhabwa ubufasha mu buvuzi cyangwa kugura imiti muri farumasi.
Ndazi umugore agwaye cyane indwara ikomeye ya kanser, yampamagaye ariko ararira ambwira ko yarondeye pasiporo y'Uburusiya kugira ngo abaganga bari baze kumuvura bamuvure.
Kugeza ubu amashuri yo mu duce twafashwe n'Uburusiya arimo guhatira abanyeshuri kwiga ikirusiya hagamijwe ko abana bibagirwa ko ari abanya-Ukraine. Ibi bisobanurwa na Tisvetelina Van Bentem, umwarimu muri kaminuza ya Oxford, akaba umushakashatsi ndetse n'umunyamategeko wigisha iby'amategeko arebana n'amakimbirane.
Tim Harris Ishimwe, urakoze. Iyo nkuru yawe ni gice cya mbere. Gice cya kabiri muraza yo kwikurikirana amakuru yacu mu gitondo, kandi muraza no gushobora kwikurikira yose yuzuye kuri Facebook yacu mu mavideo ni VOA radio yacu, aho muza kubona rero vyose biciye mu mavideo. No kuri iyo nkuru y'Uburusiya na Ukraine duce dusozera amakuru yacu y'uno mugoroba. Reka nshimire mwebwe mwarimu duteze amatwi, mwakoze kumviriza Ijwi rya Amerika kuri mikro amnistia ya gatanu mpari kumwe na Diana Nina Hazwe mwinga bw'ivyuma na Diataha hamwe na engineer Rob Macklin bari kumwe bakenuye edirwe maraduhagarikiye ekipe no mugoroba. Twese rero tubifurije kugira weekend nziza kwamaze kuyitangura, aho utarira mubandanye kumeregwa neza mumviriza Ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye. Dusamira namwo na hutaha.